Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Irimwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri itariki 26 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2014. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Uyu ni Petero Claver ndayicariye arongoye umugwi wigenga.
Mutubabarire gufata kano kanya ko kumenyesha abarundi n'amakungu ko igikorwa cyo kwandika abarundi n'abarundikazi kitazotangura tutarashiraho abadufasha mu ntara, abadufasha mu makomine.
Nkuko narinda bivuze, uyu ni Petero Claver ndayicariye arongoye umugwi wigenga ujejwe amatora mu Burundi. Ni mukanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru rero tuyahereye muri Libya. Indege z'intambara za Misiri n'iz'igihugu cya Emirat Arab Uni mu cyumweru gishize zarashe ku birindiro by'inyeshyamba zigometse ku butegetsi bw'icyo gihugu cya Libya. Izo nyeshyamba zivuga ko zigaruriye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Tripoli. Biratangazwa n'ikinyamakuru cyano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa The New York Times. Ibyo bitero byatunguye Amerika ubwayo. Kugeza ubu Misiri na Emirat Arab Uni ntacyo baravuga kuri ibyo bitero. Igitero cya mbere cyabaye mu gicuku cyo kuwa mbere w'icyumweru gishize, ikindi cyabaye mu ijoro ryo kuwa kane, byombi byahitanye abantu hafi 20 bitwika n'intwaro nyinshi z'inyeshyamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage bashyize ahagaragara itangazo rimwe rukumbi biyama ibihugu by'amahanga bishaka kwivanga mu bibazo bya Libya. Basabye kandi abarwana bose muri Libya, cyane cyane mu mijyi ya Tripoli na Benghazi, kwemera ibiganiro byo guhagarika imirwano. Naho abaturanyi ba Libya aribo Algeria, Chad, Misiri, Sudani na Tunisia bahuriye i Cairo kugira ngo baganire ku ntambara yo muri Libya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri, Sameh Shukri, yasabye ko imitwe yose yo muri Libya yamburwa intwaro.
Tuduge muri Ukraine. Umukuru w'igihugu cya Ukraine, Petro Poroshenko, avuga ko kazoza k'igihugu ciwe n'ibihugu vy'Uburaya kazofata igungingo mu gisagara cya Minsk. Mushinga naye Poroshenko yimirije kubonana na prezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu gisagara cha Belarus kugira baganire uburyo buhagarika intambara iri mu buseruko bwa Ukraine yatanguye kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka igahitana abantu barenga 2000. Mushinga naye Putin avuga ko Uburusiya bukeneye kuronswa karyo ko kubonana n'abayobozi bakarere k'ubuseruko bwa Ukraine kagizwe n'abanyagihugu benshi bavuga ikirusiya mu ngingo yo gufasha gutorera umuti ibibazo biri muri ako gace. Ibi imbere yuko iyo nama iba, Ukraine yasohoye amasanamu ya video yerekana abasirikare b'Uburusiya bafashwe mu buseruko bwa Ukraine. Leta ya Kiev ikongera ikavuga ishimitse yuko Uburusiya ubandanya kwivanga mu bibazo biri mu buseruko bwa Ukraine.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. President wa Zimbabwe Robert Mugabe ari mu Bushinwa mu ruzinduko rw'iminsi 5, agiye gusaba imfashanyo ingana n'amadolari miliyari 4 yo kuzahura ubukungu bw'igihugu cye bumeze nabi. Mugabe agiye mu Bushinwa nyuma yaho umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yanze kumutumira muri ya nama ye n'abayobozi ba Afrika iherutse kubera hano i Washington. Muribuka ko na president w'u Burundi Pierre Nkurunziza nawe yari mu Bushinwa mu minsi ishize, ubwo yarakubutse we muri iyi nama y'i Washington. Yamaze rero iminsi 6 mu Bushinwa atahuka Ubushinwa bumwemereye inkunga yose hamwe irenga amadolari miliyoni 24.
Muri Iraq naho igitero cha bombe cyasambukiye mu kigwati kiri mu kumugwa mukuru ahaba abayisilamu bo mu bwoko bw'abashite gihitana abantu 10 cyongera gikomeretsa abandi 31. Icyo gitero cyabaye kuri uno munsi wa kabiri mu kigwati cha New Baghdad mu masaha yo mu gitondo cha kare. Icyo gitero kibaye nyuma y'umunsi umwe habaye ibitero bitari bike byahitanye abantu bashika kuri 211 bakaba bari abashite bari mu musigiti muri ico kigwati nyene. Igihugu ca Iraq kimaze igihe kitari gito kigerageza guhagarika ubwicanyi bwagiye buraba muri uyu mwaka bugahitana abantu barenga 10,000 umugwi w'abagwanyi ba Islamic State ugafata intare zitari nke zo mu buraruko n'uburengero bw'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumwe n'ibihugu byo mu mahanga bibandanye kuvuga bishimitse yuko ari ngombwa ko Iraq itegura leta igizwe n'abaserukira ubwoko bw'inkehwa zo mu gihugu mu ngingo yo kugira habe umutekano urama muri Iraq.
Naho intambara yo muri Gaza hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas nk'uko mu bizima z'iminsi 50 ariko uyu munsi bumvikanye ku masezerano yo gutanga gahenge bari bamaze iminsi babiganiraho ikayiro mu Misiri. Muri ayo masezerano Israel iremera gufungura imipaka ya Gaza kugira ngo imfashanyo zishobore kugera ku baturage ba Gaza. Israel rero imaze imyaka yarafungiranye intara ya Gaza, yarafunze imipaka yose itemera ko hari ikintu na kimwe gisohoka cyangwa cyinjira. Impande zombi zumvikanye kandi ko mu gihe kitarenze ukwezi bazaba batangiye imishyikirano ku bindi bibazo bitandukanye birimo igifungo cya Israel cyuko rero icyifuzo cya Israel nako cyuko Hamas yamburwa intwaro n'icyifuzo cya Palestina cyuko Israel noneho ifungura burundu imipaka ya Gaza ikemera ko n'icyambu n'ikibuga cy'indege bya Gaza byongera gukora. Inshuro nyinshi ku mu minsi ishize bananiwe kubahiriza andi masezerano ya gahenge anyuranye. Intambara imaze guhitana abanyapalestina barenga 200,000 ahanini n'abasivili n'abanyaisrayeli 68 barimo abasirikari 64. Turangirize kuri iki cyemezo cya President Barack Obama cyo gutegeka ingabo ze zirwanira mu kirere kohereza indege mu kirere cya Siriya kuneka. Ariko President Obama ntarafata icyemezo cy'uko izo ndege zishobora gutangira kurasa ibirindiro by'umutwe w'intagondwa wiyita Etat Islamique biri ku butaka bwa Syria nk'uko zimaze iminsi zibigenza muri Iraq. Iyi ni radio yacu gahunda y'ijwi rya Amerika tubagezaho buri mugoroba guhera saa moya n'igice kugera saa mbiri buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 radio ijwi rya Amerika Kigali.
Mushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Facebook kuri adresi yacu ni radio yacu VOA no ku rubuga rwa internet turi kuri radioyacu.voa.com.
Amakuru yo mu biyaga bigari. Umushinjacyaha yasabiye igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 abantu bane bakekwaho kwica wa muryango wose w'abantu batandatu mu gihe ankete zigikomeza. Ibyo rero byabaye mu ntangiriro z'uko kwezi mu by'Imana. Asumutakaboyi yatwohereje inkuru.
Abo bagabo bane bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa Muhanga bambitswe amapingu bose nta babunganira bari bafite. Ubushinjacyaha bushinja abo bagabo ko ari bane kuba baragize uruhare mu kwica abantu batandatu b'umuryango umwe, umubyeyi w'umugore n'abana be batanu. Mu bantu bane baregwa, umwe witwa Baribwira umuhungu Steven niwe wenyine wemeye ko yishe uyu muryango. Yabwiye urukiko ko yari asanzwe afungiye muri gereza ya Muhanga mbere afunganywe n'uwitwa Ngayaberura umugabo wo muri uyu muryango wishwe. Yabwiye urukiko kuko mu gihe gereza ya Muhanga yashyaga bakimurira abanyururu muri gereza ya Mpanga yasabye Ngayaberura ko ashaka kuzacika kandi akazahungira mu rugo rwa Ngayaberura ruri mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Uyemera kugira uruhare mu bwicanyi Steven yabwira ukiko ko yaje kubabazwa n'uko umuryango wa Ngayaberura wamusabye kuva iwabo akajya handi ngo kuko baturage bari bamaze kumenya ko yatorose gereza. Yabwira ukiko ko uko kumwirukana byamubabaje ndetse ko hari amafaranga n'ibihumbi 200 yari yarabikije uwo mugore wamucumbikiye ngo yamubajije ntiyayamuha ngo amubwira ko atakiyafite. Steven baribwira umuhungu yabwira ukiko ko izo mpamvu ebyiri arizo zatumye yica umuryango wose nkuko byamuteye umujinya. Yabwira ukiko ko yabishe wenyine agenda asohora umuntu umwe mu gihe cy'akagoroba akamwicisha icyuma ndetse n'impiri ngo yarangiza akica undi. Ibi byakomeje kuba urujijo haba ku bushinjacyaha ndetse no ku rukiko kuko bakomeje kubaza uwiyemerera iki cyaha ukuntu umuntu umwe yakwica abantu batandatu ntabamufashije. Steven yakomeje kuvuga ko ari we wenyine wabishe ko nta muntu n'umwe wamufashije. Nubwo urubanza rwaberaga kure yaho banyakwigendera bari batuye hari bamwe mu baturage bagerageje kuza kumvura urubanza. Kugeza ubu abaturanyi banyakwigendera ntibarumva ukuntu uyu muntu yifashije abantu batandatu bose akabica akabarangiza.
Sinzi n'abantu turage bacu baravuga bate bamutuzanire tumurebe uwo muntu tumureba ko n'ubunagenda ntanga ubuhamya ku muntu namwiboneye n'ubwa mbere mubonye
urabona ko yabisobanura gati nafashe umuhinde
biranda birandenze burase nkemera ko yanabishe wenyine rwose.
Ese ubu uyu munsi ko muturanye
n'uwo wese nsigiye mubona mu bwicanye n'uwo wese ngiye umuntu nsigiye mubona mu bwicanye
ubu ngubu ahantu kwanya kwigendera hari inde muraturanye. Ese ito habaye ito ngo kumugabo
afuntu hari nta muntu hari kereka mabukwe n'ubujyayo wagakingura.
Abaregwa bandi babiri bavindimwe bo bafashwe bivugwa ko ahabereye urupfu bahasanze ikote ryabo bavandimwe. Kugeza ubu bakaba babwira ukiko ko batazi iryo kote nubwo abaturanyi babo bemeje ko ari irya undukekwa ko ibyo byaha n'uwitwa Simba ari ubusare we Nidasi uregwa kuba ari we wacumbikiye uyu Steven wemera ko yishe uyu muryango iwe mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. We yabwira ukiko ko atigeze amenya ko Steven yishe uyu muryango gusa akemera ikosa ko atabwiye ubutabera ko uyu Steven yahinduye amazina agasabira imbabazi. Bose uko ari bane ubushinjacyaha bwabasabiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Babiri bavindimwe babwira ukiko ko bo bafungurwa by'agateganyo kuko bumva ko nta cyaha bakoze. Naho uwemera ko yishe uyu muryango we yabwira ukiko ko we yemera kuguma muri gereza. Bahise basubizwa gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye. Umwanzuro ku ifungwa ryabo ry'agateganyo uzaba tariki ya 28 z'uku kwezi. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko aho uwo muryango wari utuye uhabaye nk'itongo ngo keretse bake mu muryango nibo bagerageza kuhagera bakatunganya. Mu muryango w'abantu batandatu bishwe hasigaye umwana umwe wari waragiye i Kigali ndetse n'umugabo nyir'urugo ufungiye muri gereza ya Muhanga aho yarakurikiranyweho ibindi byaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo.
Asumta, urakoze kuri iyi nkuru.
Iyi ni radio yacu, ibiganiro byo kumugoroba ku Ijwi rya Amerika kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu saa moya n'igice gushika saa mbiri. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Ibiko igikorwa cyo kwandika abazotora mu mwaka wa 2015 kigiye gutangura. Ibibanza byo gutoreramo mu gihugu cyose bigera ku 3,483. Petero Claver ndayicariye arongo uyu mugwi wigenga ujejwe amatora yabitangaje mu kiganiro Seni yagiranye n'abanyepolitike. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni, tumutega amatwi.
Igitigiri ntabanduka cuno munsi tugeze ko ni 3,483. Aho niho abarundi bazoja kwiyandikishiriza nihagera.
Woni Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwiseni mu gihe abanyepolitike bari bamenyesheje amakenga bafise kugira ngo amisi c'amatora cerekana ko mu kwezi kw'icenda yandikwa ry'abazotora rizo baritanguye kandi hatarashigwaho imigwi ijejwe amatora yo munano mu makomine CEPI na CECI. Petero Claver ndayicariye arahumuriza.
Uno munsi rero twashatse gufata kano kanya ko kumenyesha abarundi n'amakungu ko igikorwa cyo kwandika abarundi n'abarundi kazi bakwije imyaka kandi bari kurira amategeko kitazotangura tutarashiraho abadufasha mu ntara, kitazotangura tutarashiraho abadufasha mu makomine mu kubashiraho tuzoganira n'abantu bose bafise icyo bajejwe mu gushigikira ibikogwa by'amatora.
Pierre Claver ndayicariye arahumuriza kandi kubijanye nuko baharamaze gushigwaho mu kinyegero abakozi bazokwandika abazitoza cyo kimwe n'abazocungera amatora.
Ikindi twomenyesha nuko abavuga ko twaba tumaze kurondera abakozi bazokwandika bitoza canke bazoja muri CEPI na CESI. Icyo twashaka kuvuga dushimika ko atari byo, umunsi hageze muzobimenya cyane cyane ko hagiye gutangura imibonano yo kugira ngo dushireho abo bakozi bazodufasha mu ntara, bazodufasha mu makomine.
Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yari yamaze gusohora itangazo giyamiriza iby'umugwiseni wakoze byo gushinga ikiringo cyo kwiyandikisha kandi imigwijeje w'amatora yo munano makomine itarashigwaho. President Frederico Bamvuga Inyumvira icegera cy'urongoye umugambwe Sawanya Fodebu ati ni byiza ko umugwi wigenga ujejwe amatora wikosoye ahandi ho bari baciye kubiri nibwirizwa rigenga amatora.
Ejo bundi muri cya kirangaminsi twatahanye twasanze mu by'ukuri caciye kubiri nibwirizwa yenga amatora. Uravye ingingo ya 12, ingingo ya 18, ingingo ya 20, 21, 22, 23 na 24. Izo zose ziravuga yuko habwirizwa kubaho ya mirwi ya mu makomine no mu ntara ijejwe gutegura amatora. Inacho gituma rya nabivuze nti ni kuki mwaciye kure n'iryo bwirizwa. Hiro baravyishiravuze bati natwe mwabonye ko twikosoye. Ni vyiza nabariye nti bananya mwikosora kuko imisi yose bazosha kure nibwirizwa tuzokwama tubivuga kuko ndushira kugira demokarasi iciye kubiri n'amategeko.
Muri ico kiganiro abanyepolitike n'abandi bose begwa n'amatora bashatse kumenya amatora yo mu 2015 azobera co kimwe naho abazotora abazokwiyandikishiriza urongoye seni yamenyesheje ko muri ivyo bibanza 3,483 bazokwiyandikishirizamwo ariho nyene hazobera n'amatora. Inzu zizokoregwamwo ako kazi nazo ahanini zigizwe n'ibirasi. Iyandikwa ry'abarundi ba mahanga naryo rizomenyeshwa mu minsi iza babicishije mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Ibujumbura mu Burundi, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Tabita Mukamusoni kuri iyo nkuru.
Icyorezo cya Ebola mumaze iminsi mubikurikirana nanone cyagarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ko ibihugu bituranye nayo nabyo bifite impungenge, uretse nabyo n'amahanga yose afata ingamba zo kuyikumira. No mu Burundi rero niko bimeze. Oriana umaze kuganira na Minisitiri w'Ubuzima w'u Burundi Dr. Sabine Ntakarutimana, mumbabarire, nibyo
ni Ntakarutimana.
Ntakarutimana, yego. Nuko noneho rero tubatega amatwi ibyo mwavuganye.
Yego.
Aho tumariye kumva ko kiza cha Ebola kiriko kirafata ibihugu bitari bike, tumaze kubona n'intumbero ishirahamwe mpuzamakungu rijeje magara y'abantu ku isi OMS ryatanze, n'u Burundi bwaciye bwifatanya n'ibindi bihugu mu gushira ku kibuga cy'indege cha Bujumbura abakozi bajeje cyane cyane gukurikirana abinjira, kugira ubwa mbere babahereze urupapuro buzuza ruri ku mwidondoro no kwerekana ko mu minsi heze atabimenyetso by'indwara ya Ebola bagize, gutyo uwo babonye ko biyumviriye ko bashobora kwibaza ko yoba afise iyo ndwara baheze bamukurikirane by'ukuri bamupime. Hanyuma twaranategekanije n'ibibanza bibiri dushobora kuba turabashizemo tugaheza tukabakurikirana. Twashimira Imana kuko gushika ino saha igikorwa kiriko kirakogwa, mugabo ntawe turabona tuvuga ngo turi ketse ko yoba afise iyo ndwara.
Birumvikana. None nyakubahwa ministre ko bamaze kurungika abaganga ku kibuga cy'indege i Bujumbura, harahandi hagati mu gihugu canke ku yindi mipaka abaganga bararungikwa?
Uko bimeze sabo bonyene twarungitse ku kibuga cy'indege twarashizeho n'umugwi. Umugwi usanzwe urimwo abaha mu bushikiranganje turongoye, ariko urimwo kandi n'abadushigikira, kugira ngo turabe aho hose twobona ko hashobora guca ingenzi nyinshi. Murazi ko Burundi busanzwe buri muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko, dusanzwe dufise ihuriro duhuriramwo nk'abashikiranganji b'amagara y'abantu ku bijyanye cyane cyane no gukingira abantu ingwara nkizo zishobora kwandukira cyane n'ubu turiko turavugana twabonye ubutumire busaba bamwe twita ba expert bo mu bihugu muri ibi bihugu byacu kugira abazoje hamwe mu minsi Nairobi ni mu ndwi imwe canke zibiri bazoje Nairobi ku buryo baheza bakicara hamwe bakaraba nk'akarere icyo twokora kugira tuziterere hamwe turafise rero urwego twamaduhuriramwo kandi turahanahana amakuru nk'uko bikwiye muri ibi bijanye no gukinga indwara
nk'uko mwari mubivuze nyakubahwa ministre murakorana n'ibiro mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu OMS muri aka kanya muriteze yuko bazorungika ibikoresho byo kwirinda icyo kiza cha Ebola mwoba muvyiteze vuba yuko ibyo bikoresho bishika canke biramaze gushika vyifashe gute muri aka kanya
ubu turiko turavugana hariho ibimaze gushika nk'uko nababwiye basanzwe bari mu mugwi w'igihugu ujeje gukurikirana ku munsi uko ibikorwa bigenda mu gihe babona ko ibyo bimaze gushika ari bikeyi nk'uko narimvuze ko aho hose tubona ko haca ingenzi nyinshi mu minsi iza dushobora naho nyene kuhashyira abaganga gutyo rero hariho ibimaze gushika hano uvuga ibi byo kwikingira n'ibi byo gupima k'umuntu ashushe utarinze kumukora kudakoresheje ya termometri irinda kumukora ko tukizera rero ko kubera ko basanzwe bari muri uwo mugwi w'igihugu babikurikiranira ku munsi kumwe natwe turibaza ko bazobandanye.
Murakoze cyane. Akabazo ka nyuma naba mfise nyakubahwa nk'uko muvuze ku kibuga c'indege no ku mipaka aho ingenzi zica hari udutabo bahabwa binjiye mu gihugu. Mu gihugu hagati naho nyene ibikorwa byo gutanga utwo dutabo n'inyigisho navyo nyene vyifashe gute?
No mu gihugu hagati ntituhibagira kuko nk'ubu ukundiko ndabibamenyesha kandi nshima ko namwe muheza mukabimenyesha abandi ngo ijwi ry'abamenyesha makuru rishika kure no mu gihugu hagati twarakoranije ikiganiro turasigura ingene iyo ndwara yandurwa ingene bashobora kuyikingira turanabasigurira n'izo turiko turakora nko ku rwego rw'igihugu ari navyo duheza tugaca tumenyesha babaganga n'ababwira barongoye uturere tw'amagara y'abantu eka n'intara z'amagara y'abantu nababwira rero n'utwo dutabo no hagati mu gihugu turiko turabugwiza no hagati mu gihugu tuzoburungikayo.
Murakoze cyane nyakubahwa ministre Dr Ntakarutimana Sabine, murakoze cyane rwose.
Murakoze namwe turabashengurukiye.
Oriane nawe urakoze kuri iki kiganiro.
Abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika baratwandikira kenshi bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, ariko hari n'abakoresha ubuhinga bwa Facebook. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo uno munsi aradusomera bumwe muri ubwo butumwa.
Urakoze Warian nawe Thomas. Abadukwirikirana kuri Facebook bavuze uno munsi kuco biyumvira ku ngingo ya Leta y'u Rwanda yafashe yukugara imbibe ku bantu bava mu bihugu vya Guinea, Liberia na Sierra Leone mu gihe umugera wa Ebola ubandanya kwiha inkumbi muri vya bihugu bitatu vyo mu karere ko muri Afrika mu burengero. Umuntu wese yagiye muri vya bihugu bitatu mu kiringo c'iminsi 22 irangiye ntaso ukwemererwa kwinjira mu Rwanda. Izo ngingo zifashwe mu gihe hari amakuru yemeza ubwoko butandukanye bw'umugera wa Ebola muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo. Edouard Ntarindwa ati mwiriwe VOA, rwose leta yafashe ingingo nziza cyane n'ibindi bihugu ni birabireho. Mbarushimana Selman we ati ko numva Kongo itarimwo kandi naho twumvise ko yahageze. Jewe mbona uwo atari umuti cyane ko hari abantu numva bakumira kandi kumbure hari ivyo bakorera ino bibaha inyungu kandi natwe ari uko. Nkabona ahubwo hari hakwiye gukomezwa ingingo z'ukwirinda kuko n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr Binagwaho yaduhumurije Abanyarwanda ko tudategerezwa kugira impungenge. Mugisha Hussein avuga ati je ubwo yaba abayobozi b'u Rwanda n'abariko babashima murantwengeje, none se nimba ukumiriye Liberia, Sierra Leone na Guinea wibaza ko umugande umunyakenya n'abandi bataza mu gihugu kandi barigeze kuruja muri ivyo bihugu. bazoba bwirwa niki iyo ni migambi dafadika ngabo Sami Patrick ati bari batevye irakwiye rwose he afazari pasteur avuga ati imana ishimwe ku inzego zacu z'ubuzima zizi ico gukora kandi koko birakwiye kuko dutegerezwa kugira ubuzima buzima twinjize mu bwato mangwina ati izo ngingo zari zikenewe kuko kwirinda biruta kwivuza abo bibangamira bihangane kibasumba Blaise avuga ati izo ngingo ni nziza cyane leta yafashe kuko iyo ndwara iramutsigeze mu gihugu yomara abantu benshi kandi leta nayo igatakaza abantu n'amafaranga ni ngombwa gukumira ico kiza bagafata ingingo zose zishoboka kitaratugiramwo Habineza Jean Marie Vianney avuga ati ivyo nivyo bakoze neza cyane ndabashimiye abayobozi bacu bafashe izo ngingo ahubwo nabo muri Kongo bari bakuriye kwigwaho kuko naho numvise ko naho Ebola yahageze kandi muri Kongo kudushikira biroroshe kuko duhana imbibe ariko abayobozi bacu turabizeye Shumbusho Odowe avuga ati ivyo birakwiye mu mugambi wo gukinyira abanyagihugu ahubwo na Kongo itegerezwa kwiyongeraho ikindi nta muntu ategerezwa kwinjira mu gihugu afise temperature iri hejuru ya 37 degrees Celsius kwirinda biruta kwivuza RNC France ati ko nabonye u Rwanda gushimira imbibe za Kongo ko zafunguwe kandi naho havugwa Ebola Etienne Ndagijimana Bila ati ni vyiza Ibi ni bimwe mu vyiyumviro twashikirijwe n'abadukurikirana ku kibanza cacu ca Facebook.
Urakoze cyane Fidel Nyongabo namwe bagenzi mubandanye mutwandikira turabishima cyane.
Rero nijwi rya Amerika gahunda radio yacu ya buri mugoroba dore hasigaye iminota 3 gusa kugira ngo ibi bigano by'uyu mugoroba bibe bihumuje none tubibutse muri make amakuru y'uyu mugoroba
twabwiye yuko umukuru w'igihugu cha Ukraine Petro Poroshenko havuga ko kazoza k'igihugu ciwe n'ibihugu by'Iburaya kazofatwa ingingo mu gisagara cha Minsk umushinga ntahe Putin umukuru w'igihugu cha Burusiya havuga ko Burusiya bukeneye kuronswa akaryo ko kubonana n'abayobozi bakarere k'ubuseruko bwa Ukraine kagizwe n'abavuga ururimi rw'Ikirusiya mu ngingo yo gufasha gutorera umuti ibibazo byo mu buseruko bwa Ukraine
Israeli n'umutwe wa Hamas bamaze iminsi 50 barwanira muri Gaza uyu munsi bumvikanye ku masezerano yo gutanga agahenge kugira ngo imfashanyo zishobore kugera ku baturage ba Gaza ayo masezerano bayagezeho bamaze iminsi babiganiraho I Cairo mu Misiri muri ayo masezerano rero Israeli iremera gufungura imipaka ya Gaza yari maze imyaka yaragose itemera ko hari ikintu gisohoka cyangwa cinjira muri Gaza
Muri Iraq naho igitero cha bombe cha sambuki mkigwati kiri ku mugwa mukuru ahaba abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiit gihitana abantu 10 cyongera gikomeretsa abandi 31 ico gitero cyabaye kuri no munsi wa kabiri mu kigwati cha New Baghdad mu masaha yo mu gitondo
Naho President Obama yategetse abasirikare barwanira mu kirere kohereza indege zo kuneka mu kirere cya Syria ariko ntarafata icyemezo cyuko indege z'intambara zishobora gutangira kurasa ibirindiro by'umutwe w'intagondwa wiyita Eta Islamic biri ku butaka bwa Syria nkuko indege z'intambara za Amerika zimaze iminsi zirasa iyo Eta Islamic muri Iraq
Njuti mwese mukundira dijwi rya Amerika rero ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye ngaha tubone yakandikanye kugushimira engineer Peter na Aida Isa mu buhinga bw'ivyuma badufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi bindi biganiro nejo mu gitondo mu kigano muri sanga Rwema Edward azabagezaho iby'ibyogajuru azaganira n'umunyarwanda ukora muri NASA ikigo cya leta yunze ubumwe za Amerika gishinzwe rero iby'ogajuru murakoze
urakoze nawe Isiaka mu buhinga bw'ivyuma
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.